Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse ufite mwese mu duteze amatwi, uyu munsi ni ku gatatu itariki 10 ukwezi kwa kane mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Iyo abantu bahuye bari bariko baraganira bo baca bavuga ngo ni inama, bumva kugira baronke icitwaza imisi yose baca bavuga ngo anamanama ngo atemewe. Ayo manama yemewe n'ayahe ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya rero.
Uyo ni Emimagira umuvugizi wifata kibanza umugambwe mushasha CNL wa agatondo rwasa avuga kwikubagwa y'abanywanyi b'uyo mugambwe. Inkuco kimene inkuru ivuga ku bukene bw'amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bishobora gutuma ibintu byanzara. Inkuru y'abarwanyi ba FNL 35 basize ubuzima mu ngwano hagati y'abasirikare ba leta ya Congo hamwe n'umuhari wabo hamwe n'ikiganiro Amerika na Tura zigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya Afurika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic Nkundikije. Televiziyo zibiri zo muri Israeli zari zashikirije ko ibiharuro byavuye mu matora y'abashinga amateka byimirije gutangazwa, ubu naho zashikirije ko umugambwe Likud w'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu uza imbere gato y'uwo bahiganwa ku majwi amaze guharurwa. Umugambwe Likud hamwe n'urunani bari kumwe basa n'abagiye kuronka intebe nyinshi z'abashinga amateka. Ariko uwo bahiganwa Benny Gantz yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare nawe aracavuga ko umugambwe wiwe Blue and White watsinze ayo matora. Netanyahu yizeye gutsindira ikiringo cya gatanu nk'umushikiranganji wa mbere nahakurikiranwa ku byaha byo kurya ibiturire. Mu gihe yotsinda, Netanyahu yobabaye umushikiranganji wa mbere atwaye igihe kirekire mu kurusha se wiwe David Ben Gurion yigeze gutwara icyo gihugu nyine. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa kabiri ku inama yo guhuza abashamiranye muri Libya yari itekanijwe kuzoba ku munsi w'Imana isa n'itazoshoboka kubw'intambara ziyongera i Tripoli ku mugwa mukuru. Intumwa ya ONU muri Libya Ghassan Salame yashikirije ko yifuza gutunganya inama ihuza abashamiranye vuba bwango, ariko ngo intambara ishingiye kuri politike ntibimworohereza. Iyo ntumwa yavuze ko ashobora gukora umurango nijoro kugira intambara yatanguye mu ndwi iheze kandi maze guhitana abasivile batari bake barimwe abaganga irangire. Ibihugu by'Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bisanzwe biri mu nama ya ONU ijejwe umutekano byasabye ko inama kw'ibihugu 15 bigiza ku kanama bibonana kuri uyu wa gatatu kuri izo ngorane z'intambara. Ako kanama kakaba gaheruka gukorana ku munsi wa gatanu igihe iyo mirwano yaduka. ONU ivuga ko abantu 4,500 bahunze izo ntambara mu micungararo ya Tripoli bakeneye imfashanyo. Yasabye kandi miliyoni 2,200,000 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha Libya uyu mwaka, ariko 60% by'amafaranga ngo nibyo bimaze kuboneka. Abagira imyerekano i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani barabandanya gusaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho, aho ku munsi wa kabiri ejo bari bashwadukiye rimwe ku cicaro gikuru cya gisirikare ahumvikaniye ibisasu bikomeye. Mu gihe abajejwe umutekano bariko baragerageza kubashwiragiza, abasirikare nabo baciye babakingira nk'uko byashikirijwe n'abavyiboneye. Ibiro bikuru bya gisirikare bikaba byugururiwe abakora iyo myerekano, nabo bakaba bahisemwo kuhashinga n'amahema bigumiraho. Abanyasudani ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko igisirikare gishyigikiye abigaragambya. Mu munyaka iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'12 19 aho abanyagihugu biyamiriza iduzwa ry'ibiciro by'umukate n'ibitoro. Imyiyerekano yahavuye mu nyuma itumbera gusaba Perezida Bashir amaze imyaka 30 ku butegetsi ko atanga imihoho. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Amerika ejo kuwa kabiri niho byatora byongera biremeza ko intumwa y'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela ariwe ambasaderi aserukira Venezuela muri uwo muryango. Gustavo Tare wi yemejwe ku majwi 18 ku 9 bamuhakanye abandi batandatu bahitamwo kudatora yemejwe nk'intumwa yamaho muri uyo muryango aserukira inama nshinga mateka ya Venezuela Juan Guaido asanzwe arongoye iyo shiramwe ryashikirije ko rigiye kuzobimenyesha ku mugaragaro iyo ngingo mu munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres iryo tora ryeje kwa kabiri ryarashavuje leta ya Nicolas Maduro yavuze kuko ari guhunyanga bikomeye amategeko mpuzamakungu hamwe n'ivyo iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Amerika ryari risanzwe rigenderako. Muri Afrika kandi igipolisi cha Uganda cyashikirije jo kwa kabiri ko cyafashe bamwe mu bakekwa kunyuruza umukerarugendo w'umunyamerika kazi n'uwari ari umushoferi wiwe muri parke. Ivyo bivugwa mu gihe hari umushikiranganji yabwiye televiziyo muri Uganda ko hatanzwe ingwati kugira ngo abo bari banyurujwe barekurwe. Itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane niho Kimberly Sue Endicott w'imyaka 35 na Jean Paul Mirenge Remezo banyuruzwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bariko baratembera mu modoka bari muri yo parke ya Queen Elizabeth. Parke iri mu manuka bushira uburengero bwa Uganda ku rubibe na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icegera cy'umushikiranganji w'ubukerarugendo muri Uganda Kiwanda Subi yabwiye televiziyo yo muri Uganda ko amafaranga abari banyuruje basaba bayahawe kugira ngo ubuzima bw'abantu burokorwe.
Urakoze Aloyiza kumakuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu Burundi ibice bingana 10% by'amasoko y'amazi harugwa ku butaka bw'igihugu aramaze gukama kurira ibiti byanywa. Leta yafashe ingingo yo kurandura ibyo biti mu maguru masha. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru uyu munsi ku wa kabiri i Bujumbura umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe atagikozwe ibintu bishobora kuyanzara. Mugenzi wacu Diane Ninahazwi ari i Washington niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Mu kiganirwa ushikiranganje bwagiranye n'amenyesha makuru kuri no wa kabiri bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka ku Burundi amaze gukama agera mu bice 17 nayo agashobora gukama umwanya n'umwanya. Dogi de Rurema aramutse ubwo ushikiranganje akagabisha ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyangara kuko amazi yose u Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 2024 8832 u Burundi bufise amasoko 2899 yarakamye Burundi no kuvuga 10.1%. 4418 ariko arakama no kuvuga 17.8%. Nawe nyene atagikozwe vuba arashobora gukama Burundi. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kirese ayasohoka.
Umushikiranganji Rurema agabishije mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umuyaga nkuba udahagije gituruka hanini kwigabanuka ry'amazi mu ngomero kuko umuyaga nkuba uboneka muri ico gihugu ari uko ingomero zifise amazi ahagije. Twagerageje kurondera kome Manirakiza arongoye ubushikiranganji hujejwe amasoko ntanga nguvu n'ubutaka kugira twumve icubwo bushikiranganje butegekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena ariko nitwamuronka. Ico bikoze ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi mu nkuru casohoye kuri no wa kabiri kigaha umutwe mu Gifaransa ugira ngo la régie des eaux au bord de la faillite bisiguye mu Kirundi ngo régie des eaux ishobora guhomba cerekanye kwico gisata ca leta kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi cugarije n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko mu nama umushikiranganje ajeje ivy'amasoko ntanga nguvu yagiranye n'abakozi ba Jidezo kwigenekerezo rya 49 ukwezi kwa gatatu uno mwaka yemeje ko amafaranga agera ku miliyari 13 y'amarundi yazimiriye muri ico gisata kijeje gutanga amatara n'amazi mu Burundi. Ico kinyamakuru gikomeza candika ko muri iyo nama Manirakiza yagarutse no kuri twasorobotundi turimwo abakozi ba Jidezo bumvikana n'abakiriya kugira ngo amafacture yabo asabikanywe hagati izo mpande zibiri hadasize inyuma abakozi b'umurengera kubgiwe bahembwa batariko barakora. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru Iwacu ko Manirakiza yabajije abitabiriye iyo nama ati ndugure twamugina ari nka hamwe Jidezo yuhagarika gutanga amatara n'amazi vyogenda gute? Ndugaye twamugina hagataho ku ruhande rw'ubushikiranganje bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu Burundi naho bavuga ko igisata c'amasoko y'amazi kigeza aho umwansa ashaka bemeza ko hari mikenyero imaze gufatwa. Deugide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje
ku kwezi kwa kane guca imikobeko mu makomine 93 kurandura ibiti binywa amazi menshi mu makomine 78 hamwe no kubagarira ibiti mu makomine 77. Ukwezi kwa gatanu ni guca imikobeko mu makomine 89 kurandura ibiti mu makomine 90. Mu kwezi kwa gatandatu guca imikobeko mu makomine 82 kurandura ibiti binywa amazi menshi mu makomine 43 guca imiciro yo gukinga imiriro ya nyakanga makomine 91 no gushiraho amanamba y'ibiti mu makomine yose agize igihugu. Mu gisagara cha Bujumbura no mu burere bwegereye ikiyaga Tanganyika hazoba gukingira inkombe z'inzuzi ihemero z'ikiyaga hamwe no gusukura igisagara.
Ushikiranganje ujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije busaba abakozi babo kuva mu biro bakifatikanya n'abanyagihugu muri ivyo bikogwa vyo gukingira ibidukikije.
Igisirikare cha Congo FARDC cyaratangaje ko cishe abarwanyi 35 mu rwi w'abarwanyi ba FNL bari mu magunda muri sekiteri y'Itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yepfo. Ni inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi Amerika muri Congo Vedaste ngabo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'ibihumbi 334 iri mu misozi miremire ya Uvira caraye cirukanye ishyamba za FNL ziyobowe na General Louis Nzabampema mu birindiro biri mu magunda Ruminiko, Kakuku, Mushojo ndetse na Maheta aho FARDC yari imaze icyumweru cyose mu ntambara n'abo bagwanyi b'Abarundi ba FNL. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Captain Dieudonné Kasereka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatangarije Ijwi rya Amerika yuko bishinye ishyamba z'Abarundi 35 zirimo n'abayobozi bakuru babiri bafata n'imbunda nyinshi zikomeye. Andi makuru avuga mu basirikare bari mu magunda ahamya yuko ari ngomere 24 z'abagwanyi ba FNL ziri kuvurirwa mu mashamba yo mu Rubumba. Dieudonné Kasereka avugira igisirikare cya Congo muri iyi ntara atangaza yuko kuva tariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane igisirikare cya Congo gitangije intambara yo kugwanya Louis Nzabampema wari ufite ibirindiro mu magunda kimaze gupfusha abasirikare batatu gikomerekesha abandi bane bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Congo uri ku rugamba utashatse ko tuvuga izina ryiwe yatubwiye yuko baraye birukanye General Louis Nzabampema zimwe mu nyeshamba ziwe zihunga zerekeza mu mashamba yo mu Rubumba. Abandi nabo bagera kuri 40 bahungira muri grupu ya Bijombo berekeza muri territoire ya Fizi. Kwagerageje kuvugisha umukuru w'inyeshamba za FNL Louis Nzabampema tebyadukundira kuko mu mashamba yo mu Rubumba yahungiyemo nta rezo ya telefone ibayo na telefone yarasanzwe akoresha mu bwoko bwa Turaya idakoresha rezo zo muri Congo kwa yihamagaye ntiyanyura. Gusa kuwa kabiri w'icyumweru gishize General Louis Nzabampema ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika yari yavuze yuko birukanye igisirikare cya Congo cyari cyamuteye mu magunda kandi ahakana amakuru FARDC imaze iminsi itangaza yuko hari abasirikare biwe yishe
mu ntambara zabaye. Abantu nuko bagatinya Imana mu ntambara zabaye kiriya gihe cyo cumi na kane tuzi kuwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye. Niyo na munsi niko kuko rero navuze ko abantu babona bafashe ubuzima bagererekane aba FNL bo barafashe.
Mumenye yuko bamwe mu baturage bo mu magunda bari bahungiye intambara mu Masango no mu Gatanga batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma ya FARDC yirukaninyesha mbaza FNL. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika ubira mu ntara kivuye amajyepfo.
Arakoze Vedaste Ngabo. Ijwi rya Amerika ntiyashoboye gutohoza ku buryo budasubirwamo niba koko abo bagwanyi ba FNL 35 barishwe n'ingabo za Congo muri ngwano.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuva ku itariki ya cumi ukwezi kwa gatatu guheze gushika ubu abanywanyi barenga ijana b'umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté mushasha wo mu nyapolitike agatondwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inamashiga amateka nibo amaze guhagarikwa mu gihe hari umwe muri bo yishwe mu ntara Kirundo muri aruko bw'u Burundi nkuko bivugwa na Aimé Magira umuvugizi w'ifata kibanza uyu mugambwe mu kiganiro yahaye Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika. Magira avuga ku biganiro bidakumira ari wo muti wonyene wo kurangiza indyane igihugu cinjiyemo kuva mu 2015 agatira kamo abanywanyi ba CNL kwirinda gutwarwa n'agasha
abantu bamaze gufatwa n'isinzi n'isinzi kubera turabibona mu ntara zose z'igihugu hatwovuga ngo muri Kirundo hari nabishwe mbere muri Kirundo hariho abafashwe muri Zamuyinga Kamara Magambo hari abandi bafashwe hariya muri Zamukaruzi hari abandi bagiye bafatwa muri Rumonge muri Rutana kwaje hariya muri Zamakamba hamana Rumonge hari abafashwe harugasha tuza rero muri za Cibitoke Ngozi cyane cyane barafashwe batari bake no muri za bubanza karundura rero no munsi twumva ko mengo hamaze gufatwa barega 200 ku munsi umwe gusa bamaze gufatwa urumva rero tugiye kuraba ibiharuro turusanga tufise bamaze gufata nk'abantu barenga ijana mugara urumva muri aba barenga ijana hari n'abana bishwe bishwe kubera gusa hari umugambwe senere umugambwe mushasha novuga ko atari mushasha kuko wahinduye izina abanywanyi babandi nyene urumva rero nababahiga urabazi baraza bari bo
ibi nyone mwe mu bihinziguri ku mugambwe wemerewe ukugururirwa mubaza kwinsiga urari ihe ituma abanywanyi banyu bafatwa
twe twibaza yuko leta yihari leta ya nkuru nzizi hari ntigeze ihindura integuro ntigeze ihindura imigambi yaho kuko gikuru nuko bobo kuri bo atawundi mugambwe haba bizizirira urubuga rwa politike ariko tubiravye muri ino bihe sinibaza ko bazobigerako nezo kwigira tuva kwitsima tuzoguma tugerageza turabe yuko uburundi bwogorora uburundi bwo nka demokrasi keza abantu ku barundi bose.
Muri imisi cyane cyane abanywanyi bafatwa inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze iyo tubabajije abinyamakuru batubwira yuko baba ariko bakora amanama temewe none mwebwe abantu banyu mwamwarungira gukora amanama temewe kubera iki?
Ikintu gitangaje nuko baba abantu ivyo bahora bavuga n'ejo bundi n'ivyo babandanya bavuga iyo abantu bahuye bari babireko baraganira bo baca bavuga ngo ni inama uva kugira baronke icitwaza imisi yose baca bavuga ngo amanama ngo atemewe ayo manama yemewe n'ayahe ko abantu ntibashobora kubintwakira mu kanya rero ejo bundi bavuga ati umugambo n'uwemewe n'amategeko umugambwe uremewe n'amategeko mugaza wumva buramatari hariya musitanteri hariya ukaza wumva ngo nta nzego z'uwo mugambwe ngwatse none aba bantu ko ari abanyagihugu nk'abandi ni ukuvuga yuko badashobora kuganira ko bajya basanga ubusanga babafatiye muhira umuhira haba ari inama hari icegeranyo bari berekana ngo twango twafashe icegeranyo ngo bariko barakora inama ngo yiniri ngo bariko barakora inama ngo ijanye n'ibyo kuzana umutekano muke ibintu ntivyahindutse ubutegetsi bashakora kwakuriraho umugambwe hari mugandi bashaka gukora ku mugaragara ariko nitwo cikivutu twobwira abanyagihugu cyane cyane aba baseneri nyankamugayo batekane ntibaje mu kwihora
ubona umutari wuwe kugira ngo icuka cya politike mu Burundi gisubire kuba ciza
umuti ni wa wundi nyine umuti n'ibiganiro kuko ari senevrede ntangwano yigeze itsinda naho agomba gukoresha igikenye naho agomba gukoresha iterabwoba mu Burundi nibuzogira umutekano kubera ngo gitsure cy'imbonera kure kubera gitsure cy'igipolisi kubera gitsure cy'umugambwe senevrede kuko senevrede yonyene ubwayo ntangwano yatsinze n'abarundi bose babishize hamwe baka bakavuga ati tukeneye amahoro bakavuga ati tujiye Arusha tukaganira umuti wonye no hari nibiganire hanyuma kandi cyo no nsubiye kure se neve ntiyabitanguye ubu 2005 murazi vyagikoreza mu yinga bafite abantu bagatya muri za ruvu mu 2010 ni hafi ni myaka 9 irangi nibaza ko barundi batari bagira ivyo bakoze bafatira abantu bagatera mu nzuzi hejya no hino mu 2011 niko vyarabandanije intwaro kuva mu 2005 yakoze nk'izindi intwaro yakoresheje igikenye ikoresha ubwicanyi ikoresha kwangaza cyo gituma twe twiyumvira yuko vuba bwango bari bakwiye kurangiza ibiganiro tugategura amatora kuko amatora azoba atabiganiro impunzi zitatashe ibinyamakuru bitahari akaba amatora nk'uko sinirevye yumvira sinibaza yuko ico gihugu kizagifisa amahoro cyo gituma twibaza yuko hije ndonga vuba bwango bari bakwiye kugusaba nyene ubutegetsi bugasaba ibiganiro kugira ngo turangize dutegure amatora mu 2020 none abanyagihugu bakabakitore ubutegetsi bukemera ntayishitse abanyagihugu bashitse hanyuma rero abantu vuba bwango bakabarekura bakabatezurira abantu bariko barafatwa gasakisaki bakabareka bakidegembya impunzi bakategura ukuntu zitaha ibinyamakuru bakaraba ukuntu bikuntu bikora mbega Burundi bukaba nk'ikindi nk'ibindi bihugu by'ibindi bihugu ariko abana nk'ibi bintu bariko baragenda batoza abantu amafaranga kugahato amafaranga ugasanga ni kori mugaryo kori ritanditswe n'ahantu hamwe ritagira itegeko na rimwe mugaryo kaza wumva ngo zana umusoro ngo zana amahera ngo zana ibiki ngo indongozi kanaka abategetsi kanaka batware banaka ngo bagiye aha muzana amahera niyo abanyagihugu bazo bivamo gite nibi n'abanyagihugu ukuntu bakenye ubu bavuga yuko cya gatatu c'abarundi ko batwitswa vubi ko bafise ubukene ntangere none undi uno muzika buri kurahungira ko kwabahungira ko kubasaba amafaranga ivyo bintu tuzobivamo gute
Iradio ijwi rya Amerika yari yifuje kuvugana n'abajejwe umutekano mu Burundi kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo c'abanywanyi ba CNL ariko ntitwashoboye kubabona turabandanya tugerageza
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano Kampala Uganda
ndi mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho ni amwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze z'Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo ikiganiro tugiye gushikirizwa na Thomas Kamirinde
Naramutse neza ku itariki ya 9 y'ukwa 4 mu 1865 intambara yisubiranamo ry'abene gihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yarangiye yari maze imyaka 4 nibyo tuganiraho muri make mu 1861 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 34 ziyunze ubu zisigaye ari 50 icyo gihe rero leta 11 zafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'izindi zikora icyo bise Confederation izindi leta 23 zo zagumye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Union yari iyobowe na President Abraham Lincoln Mbere yo gutorwa Abraham Lincoln yari umunyamategeko uburanira abandi bantu avoka yarazwi mu bantu barwanyaga cyane ubucakara yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 11 1861 arayatsinda aba perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimitswe ku itariki ya 1 y'ukwa 3 1861 Leta zo mu majyepfo y'igihugu icyo gihe zari ziganjemo ubucakara zafashe iyo nsinzi nk'ikimenyetso cy'uko Lincoln azakuraho ubucakara kandi nibwo bwari bwigize umutima w'ubukungu bwabo kuva mu kwa 12 mu 1863 kugera mu kwa 2 mu 1861 leta zirindwi muri izo zo mu majyepfo zari zimaze kwivana muri leta zunze ubumwe za Amerika ni Carolina y'Epfo, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas. Ku itariki ya 8 y'ukwa 2 1861 zemeje itegeko nshinga rizihuriza hamwe zikora Confederation. Hashize iminsi 10 nyuma yaho Confederation yashyizeho perezida wayo wa mbere Jefferson Davis ari nawe wenyine rukumbi wayitegetse. Guhera ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1861 Confederation yatangiye kwigarurira ibigo n'ibyambu bya gisirikari byose byari biri ku butaka bwayo. Yahereye uwo munsi ku cyambu cyitwa Fort Sumter ku nyanja ya Atlantika muri Carolina y'Epfo intambara ibitangiye ubwo. Mu kwa 4 no mu kwa 5 1861 izindi leta enye Virginia, Arkansas, Tennessee na Carolina ya ruguru nazo zasanze ziriya zirindwi Confederation iba rero igizwe na leta 11. Ijwi rya Amerika. Intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu imaze hafi imyaka 2 ica ibintu. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1863 Perezida Lincoln yashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu hose no muri Confederation. Byatumye abirabura nabo bemererwa kwinjira mu ngabo z'igihugu muri uwo mwaka. Bagiyemo bagera ku 186,000 ni ukuvuga 10% by'abasirikare bose ba leta. Confederation ariko nayo yagize abasirikare b'abirabura gusa umubare wabo wo ntuzwi neza kuko batarwanishijwe ku buryo bweruye. Intambara yarangiye ku itariki ya 9 y'ukwa 4 1865 Confederation itsinzwe. Intambara yacikanye n'ubucakara bugenda burundu ariko yahitanye abasivili barenga miliyoni n'abasirikare bagera ku 625,000. Aba basirikare bayiguyemo baruta abasirikare ba Amerika bose hamwe bapfiriye mu ntambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose, iyo muri Korea n'iyo muri Vietnam zose uzishyize hamwe. Yaguyemo kandi ba ofisiye bo mu rwego rwa ba general 140 bo ku mpande zombi, general full umwe, baliotuna general batatu, ba major general 22 na ba brigadier general 114. Uwari perezida wa Confederation Jefferson Davis yatawe muri yombi n'ingabo z'igihugu mu kwa 5 1865. Yashyikirijwe inkiko ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu. Yavuye muri gereza atanze ingwate y'amafaranga akayabo mu 1867 ataburanye. Umushinjacyaha yari yahisemo kureka kumukurikirana. Davis yitabye Imana mu 1889 azizurwa ikirago. Yari afite imyaka 81 y'amavuko. Naho Perezida Lincoln we yari yarishwe ku itariki ya 15 y'ukwa 4 1865 arashwe n'umugizi wa nabi. Yaramaze ukwezi kumwe gusa atangiye manda ya 2 yaramaze gutorerwa agenda atayirangije. Yari afite imyaka 56 y'amavuko. Shuti z'Ijwi rya Amerika ikigana Amerika na cyo munsi ntagihumurije ndabashimiya cyane murakarama.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yacu.
Nuti mwese mkunda ila diyo hejuji Amerika vigano ya tukateguli mwaka kanya vigaru kienga tumoneho kandi ya kanya kukushimila engineer ya dufashe muhinga bugizi uma hamwe na Fatuma Kalala ya dufashe kwegeranya vigani ya tukateguli kuri mikro mwalikumuna Frederike Mwunikije na makuru na imu ashikizu na Aloiza Bigirimana na kote kudu tegamatukui tulabifurije wa mahoro numusi niza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.